Magic mix, call it the magic.
Bangiye kudaki nguna, kovu chusiga chenyene. Narasimbye umutima nk'ivyumva, ivyumva. Nige wiya turi kumwe. Oh, sinari nzi ko wumishije kubabaye, kubabaye. Nari maze iminsi kubera ko nasinziriye, kumbe sinamenya ko utaryohewe kubwanje.
So sorry, I'm sorry, sorry.